Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri 48 n'ibice bitatu City Radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, niyedirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amashyirahamwe ane yigenga yo mu Burundi yajuriye icyemezo cy'urukiko mu rukiko rukuru rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ayo mashyirahamwe yari yaratsinzwe mu rubanza rwa mbere, ararega leta kuyahagarika.
Bibaza yuko igisata cy'ingururizo cy'iyo sentare kizoheza kikaduha umwanya uhagije wo gusigura, hanyuma kigaheza kikumva yuko ayo mashyirahamwe ategerezwa gutunganirizwa.
Uwo ni Vital Nshimirimana ayobora impuzamashyirahamwe Forske.
Twe twaze kubungurije rero kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe y'intambara. Intambara bazwi atari amasasu gusa, intambara yo mu gutungana. Bategereza kugira ngo barubandanye gushika ruheze, kumbure banezereze n'ababatumye.
Uwo nawe ni Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi muri urwo rubanza. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo kuri isaha tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Umubare w'abantu bamaze guhitanwa na virusi ya corona mu gihugu cy'Ubushinwa umaze kugera kuri 900. Fidel Niyongabo afite inkuru irambuye.
Ni vya bategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa bavuga ko nabandi bantu 97 bapfuye bahitanywe n'uwo mugera ku munsi w'Imana. Abandi bantu bashasha 362 baranduye uwo mugera. Ubwongereza bwatangaje no musi kwa mbere ko abandi bantu bane banduye umugera wa corona biyongera ku bantu bane bari bamaze kugaragara. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Bwongereza Matt Hancock yavuze ko umugera wa corona ugeramiye amagara y'abanyagihugu mu gisagara cha Wuhan mu Bushinwa, aho umugera wa corona wiyadukije ubwa mbere abantu imiliyoni n'imiliyoni baraca hugaraniwe. Gushika ubu baridoga ko bafise ibifungurwa bidahagije. Banki Nkuru y'Ubushinwa itangaje ko kuva uno munsi izotanga imiliyaridi 43 y'amadolari agenewe gufasha mu rugamba rwo kurwanya ikiza gitegwa n'umugera wa corona.
Abantu bitwaje intwaro n'imipanga bateye ibiro bya polisi mu gihugu cya Benin hafi n'umupaka n'igihugu cya Burkina Faso. Fidel Niyonga barakomeza.
Nivyo abantu bitwaje inkoho n'imipanga barateye ico kibanza c'igipolisi. Ivyo vyavyuye ubwoba ko ibitero vy'ubwica n'ubwicanyi bikogwa n'intagondwa z'abayisilamu bishobora kuba biriko bitera bija kure mu manuko ubwa karere ka Sahel. Umupolisi umwe yishwe, uwundi arakomereka mu gitero cabereye mu mihana yahitwa Mekru Jimdim mu bucagucagu bwo ku munsi w'Imana. Bakoze ico gitero baraturiye amazu muri iyo mihana. Ingenzi zibiri z'abafaransa zaranyurujwe muri Benin mu kwezi kwa gatanu mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2019 wari ajejwe kubereka inzira yarishwe. Abitegereza ibintu bafise impungenge ko imigwi y'intagondwa z'abayisilamu zishobora kuba ziriko zitera zishika kure cyane mu manuko bw'akarere ka Sahel. Intagondwa z'abayisilamu zarafashe ibisagara bikomeye bitari bike mu buraruko bw'igihugu cya Mali mu mwaka w'ibihumbi 2012 nyuma yuko zituzwa n'inteko z'Ubufaransa. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihugu cya Burkina Faso gihana urubibe na Mali caragema bikomeye n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu. Muri iki gihe hari impungenge ko ivyo bitero vy'inzo ntagondwa bishobora kuba biriko bitandukira intara zo mu buraruko bw'ibihugu vya Benin, Togo, Ghana na Cote d'Ivoire.
Umuryango wa Afrika yunze ubumwe uratangaza ko wiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke n'intambara muri Libya gihagarare. Fidele, ibyo bimeze gute?
Ni vyo umuryango w'ubumwe bwa Afrika wiyemeje uno munsi kuwa mbere kuvyerekeye kongereza utwigoro two guhagarika uruhagarara muri Libya hamwe no gushigikira umugambi w'amahoro ucumbagira ushigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni muri icyo gihugu. Ivyo vyatangajwe n'uyoboye urwego rujejwe amahoro n'umutekano bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Smail Cherugi ku ruhande rw'inama y'uwo muryango ku mugwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia Addis Abeba. Cherugi avuga ko igihe cyo guhagarika uruhagarara muri Libya kigeze amenyesha ku muryango w'ubumwe bwa Afrika n'urwego rujejwe amahoro n'umutekano bw'uwo muryango bitegezwa gukorera hamwe kugira bishike kuri uwo mugambi. Igihugu cha Libya cyaragiramwe no gutana mitwe hagati y'impande zitwaje ibigwanisho zidacana waka kuva mu gumuko warushigikiwe n'ishyirahamwe ryo kwivuna abanse y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN mu mwaka wa 2011 uhitanye ubuzima bw'umutegetsi yatwazaga hotoro mu Muammar Gaddafi. Nyamara ubuyobozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika bwaridoze mu kuvuga ko bwirengagijwe mu twigoro two kugarukana amahoro muri Libya, two twigoro twayobowe cyane cyane n'ishyirahamwe ONU hamwe n'ibihugu by'Iburayi.
Arakoze cyane Fidel Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya na makuru yo mu karere.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amakuru avugwa mu karere, amashyirahamwe yigenga mu Burundi yajuririye urubanza mu rukiko rw'ubujurire rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ayo mashyirahamwe arega leta y'u Burundi kwihagarika no kuyabuza gukorera ku butaka bw'icyo gihugu mu rubanza rwa mbere leta yari yatsinze. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Ikigo Bujapath gikorera mu gisagara cha Bujumbura gipima indwara ya kanseri cerekana ko igitigiri cy'abantu bagendana indwara ya kanseri ari kinini. Mu bashika 351 cyapimye mu mezi 6 yo mu mwaka uheze.
Mutubabarire, iyo nkuru ntabwo ariyo twari tubabwiye. Ndibaza ko mu buhanga bw'ibyuma niba iyo nkuru batayifite bayishakisha nyuma tugaruke mu kanya tuongere tuyibagezeho. Ariko hagataho abagize societe civile muri territoire ya Fizi intara Kivu y'Epfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangije kuri uyu wa mbere imyigaragambyo y'iminsi 3 yo gusaba abaturage bo muri Fizi kutagira imirimo bakora kugira ngo leta ibakorere umuhanda wa Makobola Lulimba umaze iminsi warangiritse. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidaste Ngabo uri muri Lusenda.
Bwana Joseph Apollo Musambya n'umuyobozi wa societe civile mu mujyi wa Baraka yabwiye Ijwi rya Amerika yuko hijya no hino muri centre zo muri territoire ya Fizi nka Misisi, Mboko, Baraka na Makobora nta mirimo yakozwe. Amashuri ntiyize, amasoko ntiyaremye, ndetse n'amaduka yafunzwe mu rwego rwo kwereka leta ko batuye territoire ya Fizi bangayikishijwe n'uburyo leta idakora ibarabara rya Uvira Fizi, kandi ibinyabiziga byicara bitanga imisoro ya sekiteri ya fonere ndetse n'iy'abapolisi bakorera mu ibarabara. Bwana Paul Musambya avuga yuko biteye isoni uburyo ibarabara rihuza intara zitatu ridakogwa.
Barabara hiyo kwanza ni barabara ya taifa, inaunganisha mkoa wa Manyema, inaunganisha mkoa wa
Tanganyika. Iri ni barabara y'igihugu rihuza intara ya Manyema, Tanganyika n'intara ya Kivu y'Epfo. Usibye n'ibyo, iri ni barabara riduhuza n'ibihugu by'abaturanyi b'u Burundi, Tanzania, Zambia ndetse gerekera no muri Afrika y'Epfo. Ni barabara y'ingenzi leta ari kwiriye gukora
kuyangalilia na kuweza kuitengeneza.
Bamwe mu bacuruzi n'abatwara ibinyabiziga bakoresha iri barabara gitaka rya Uvira Fizi bavuga yuko bahangayikishijwe n'uburyo ryasenyutse kuko usanga inzuzi ziritembamo, za moto zishakira inzira mu mirima no mu mazu y'abaturage, mu gihe imodokari zimwe usanga zaguye mu ibarabara, izindi nazo zaparitse kubera kubura aho zinyura. Uwimana Philomena ni imvuzi yo mu nkambi yo mu Rusenda ikora imirimo y'ubucuruzi Uvira Rusenda akoresheje iri barabara ryangiritse.
Twebwe hano mu Rusenda twagize ibintu by'ibibazo, ibyo twaguraga byaduze kubera amabarabara, ibintu bari kubituma bikamara ukwezi bitaraza. Ubu mukeri twaguraga 40 turi kugura 45, ibindi byo twahebye ibiharage twahebye ntabyo turi kuronka kubera amabarabara yabaye na faranga ibuvira banyenderaga ku 8,000 ariko ubu ni 15,000.
Muhire Jean Paul nawe ni impunzi yo muri iyi nkambi amye yuko kwangirika kw'iri barabara ryo muri territoire ya Fizi kwabinjije mu gihombo ku mirimo yabo bari basanzwe bakora y'ubucuruzi.
Nkatwe dukorera hano Rusenda, njye ikintu kimpangayikishije ngo mfite ideveri ziramaze nk'iyinga zibiri, wowe dupokeye nta kintu mfise, urumva ko ni ingorane kubera ko ibintu bitaraza ngo umuntu abe yabidandaza. arumva ko ni ingorane ziteye ikibazo.
Umuyobozi wa teritwari ya Fizi Bwana Kawaya Eme nawe avuga yuko ahangayikishijwe n'uburyo iri barabara rya gatanu ryononekaye, ariko ahamya yuko hari amaraporo batanze ku rwego rw'intara basaba guverinoma yuko yakoresha iri barabara. Si muri teritwari ya Fizi honyine sosiyete sivile yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba ko ibarabara rya gatanu bakunze kwita Route Nationale numero 5 ryakogwa, ahubwo no muri teritwari ya Mwenga naho sosiyete sivile yaho nayo yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba yuko ibarabara rya kabiri n'iryo bakunze kwita Route Nationale numero 2 rihuza umujyi wa Bukavu na Mwenga ko naryo ryakogwa. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi ry'America mu rusendo mu tara y'Kivu y'Epfo.
Mukanya gashije narimbabwiye ko amashyirahamwe n'igenga yo mu Burundi yajuririye icyemezo cy'urukiko bajurira mu rw'ubujurire rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Ayo mashyirahamwe ararega leta y'u Burundi kwihagarika no kuyabuza gukorera ku butaka bw'u Burundi mu rubanza rwa mbere leta yari yatsinze. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'America Pierre Claver niyo nkuru.
Amashirama yungurije urubanza muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igisata cayo ciyungururizo na 5 ni ya Prodehash, Forsk, Focode, Akate Burundi na RCP mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Nka yose yahananira uburenganzira bwa muntu imbere yuko afutwa mu gihugu mu mwaka w'2016. Ubu yahisemo gukora ibikorwa byayo mu buhungiro. Ayo yunguruje agaye urubanza rwaciwe n'igisata cya mbere ciyo sentare mu mpera z'umwaka uheze. Ingengo yavuga ko ifotwa ryayo atamategeko ryaho nyanze, yaba ayo mu Burundi canke y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu gufotwa ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bwayagirije ko yagize uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigomoko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ayo mashami yoyo asigura ko yafuswe n'utabifitiye ububasha, kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganje w'ubutungane. Icyo nico catumye bunguruza nk'uko bivugwa na Vitan Shimirimana aserukira Forsk rimwe muri ayo.
Icyo gisata cya mbere rero cya sentare ya Afrika y'ubuseruko kikaba cyarihenze cyane mu kwibaza yuko umushikiranganje yoba afise uburenganzira bwo gufuta ishyirahamwe, kuko uko ibwirizwa byo mu gihe cy'1992 rigenga amashyirahamwe ritegekanya yuko iyo bikenewe yuko ishyirahamwe rihagarikwa ku mvo z'umutekano cyangwa ku makosha ryakoze, bitegerezwa guca muri sentare igaca urubanza, hanyuma rero umushikiranganje akaza gufata ingingo yo gushyira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare. Ibyo rero ntibyigeze biba mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mashyirahamwe ntiyigeze akora amakosha, kandi niyo yari kuyakora ntiyigeze ahamagwa muri sentare ngo acirwe urubanza, ku buryo rero bandagiye yoshobora kuza gutegeka yuko ayo mashyirahamwe ahanagurwa.
Abo baharaniye uburenganzira bwa muntu bizeye uruzocibwa n'igisata cy'iyungururizo.
Hanyuma ikigira kabiri kinatangaje nuko no mumburano z'uwaserukiye leta y'u Burundi Nestor Kayobera yari yivugiye yuko ayo mashyirahamwe atafuswe, nobivuga mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza uko yabivuze, atabaye likide mugabo ngo yuko yabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi. Mugabo si uko biri, kuko ntiyahagaritswe kandi ntiyabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi, ahubwo yarafuswe. Ni ukuvuga yuko umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu yarayishe, ni nk'uko dufashe yuko ishyirahamwe ari umuntu nk'uko amategeko asanzwe abigenga, yafashe ingingo yuko atangaje yuko ayo mashyirahamwe yahwereye ayazitse ayahambye. Rero twibaza yuko igisata cy'ingururizo cy'iyo sentare kizoheza kikaduha umwanya uhagije w'ugusigura, hanyuma kigaheza kikumva yuko ayo mashyirahamwe ategerezwa gutunganirizwa agasubira agakora ku mugaragaro yemewe n'amategeko y'u Burundi.
Yamara leta y'u Burundi yoyo ibona ko n'ubu izotsinda urwo rubanza. Maitre Nestor Kayobera aburanira leta muri izo manza. Mu butumwa bugufi yarungikiye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yagize ati: "Yes, ni kwa kundi, ni ugutsinda nka mbere." ayo majambo niyo Kayobera yamye avuga kuva ugo rubanza rugitangura imbere ya sentare nkuru ya EAC
nako nyine murazi uko nka kamera yacu ni kujya nyine nta ntidusubira inyuma no gutsindiza imanza twe tubaze ko bungurujire rero kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe y'intambara intambara bazi ko taramasasa gusana intambara yo mu gutungana bategereza kugira ngo barubandanye gushika ruheze kumbure banezereze n'ababatumye
yafuswe ngo mushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu vy'imigumuko no kugungama mu tekaro gihugu muri 2015 ivyo ravyo mu bisanzwe murazi ko ishiramu darane vyusha vya politike biyavyo hijamwe yo badafutwa ari ngo mushikiranganje ibare baryaguye mbere yo tutabafuta bibegeze
aya mashira hamwe yamye hakana ivyo yagirizwa ko atigeze ahamagarira abantu kugomoka ahubwo ko yariko aharanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu mwaka w'2015 ubu akora amaraporo yiho nyangwa ajyagateka kazi na muntu izo raporo ntizisiba gufategwa ko namakungu hamenishiramwe mpozamakungu ONU canke sentare mpozamakungu mpare vyaha CPI yamara bamwe mu bayarongoye bararungikiwe imitahe mpozamakungu no Burundi imitahe biyamiriza bivuye inyuma ku ifisi intombero za politike aho gushaka kubahiriza ubutungane Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Turabara mukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi ateganyijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Abanyapolitike barimo abigenga n'abahagarariye amashyaka ya politiki bamaze kugaragaza ko biteguye kuzahatanira uwo mwanya w'umukuru w'igihugu. Muri bo harimo Gaston Sindimwo, uyu akaba ari vice perezida wa mbere w'u Burundi uzahagararira ishyaka IPRONA. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira ibyo yifuza kuzibandaho aramutse atorewe kuyobora igihugu.
Biragoye kuyivuga yose ngo tuyishobore, mugabo nuko twifuza gusha imigambi mikuru mikuru iragishinga Abarundi, cyane cyane nko mu byerekeye politiki, ibyerekeye ubutunzi, ubutungane, imibano. Ibyo byose ni ibintu bitwagishinga nko mu bya politiki. Ikintu tuzokwihatira cyane rwose ni uko intambwe Abarundi bagezemo mu kunywanisha Abarundi, iyo ntambwe tuzoyifasha kugira ngo tuyishimangire ku buryo Abarundi mu budasa bwabo ata muntu azosubira kwiyumvira ka Burundi cyangwa ka Bututsi cyangwa ka Butwa, mugabo aje kwiyumvira ka Murundi. Ni ukuvuga ubumwe bw'Abarundi tuzo bukomeye. Ni icya mbere. Icya kabiri, tuzitegemye kongera ingene duha ishusho nziza igihugu cyacu cy'Urundi mu kunagura imigenderanire n'ababanyi n'ibihugu byo ku isi kugira ngo tugire ijunja n'ijambo mu makungu. Cya gatatu, tugiye gukora ku buryo amasezerano y'Arusha mu bintu bitari byaje mu ngiro tubishyira mu ngiro kugira ngo bigende neza. Wa mugwi ujejwe amatongo tuzosubiramo kugira ngo tuwuhe ikigega kijejwe gushumbusha abacanke abandi. Nimu wa mugwi seve nawo nyene tuzofata mugongo ku buryo uyo mugwi unyarutsa igikorwa kugira ngo Abarundi bamenye kahise kabo kandi bakamenye kumwe ku buryo Abarundi bapfuye, Abahutu barapfuye, Abatutsi barapfuye, mbere n'Abatwa barapfuye, abo bose abapfuye ni bazosubire guhitana abandi barundi
dutabwo kuvuga ku kibazo gihambaye cyane gose mwashikirije cyukunga ubumwe bw'abarundi kugira ngo ntihasubire kuvugwa umuhutu umututsi ubuhinga muzokoresha canke ibintu tuvuga mu gifara strategie n'izi amareta yose yaje yavuga ko ashira imbere icyo kibazo ika harabaye n'umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi ariko murazi ko ibyakurikiye uwo bumwe butigeze buboneka uwo munsi nawo ukaba ari umunsi wejo itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri strategie zanyu n'izihe ubuhinga bwanyu n'ubuhe muzokoresha kugira ngo uyu mugambi mushikire
ubuhinga bwa mbere ni uko twemera ubwo bumwe utagahato kandi akaba ari ubumwe buvuye ku mutima icyo niyo buhinga bwa mbere cya kabiri ni uko muri kino kiringo tumaze turongowe na Nshuti Petero Nkurunziza yatugiye imbere arerekana yuko amacakubiri uko yaje abayazanye gusanga n'abantu baduhenze tuja muri ivyo turisambura ko nk'impene nico bituma muri iyi myaka tumunsi twa dufise ikize yuko abarundi bato bato muri rusange bamaze kubona yuko atari ico bafana nta kintu kiruta ico bafana uko ico bapfa mu gitoyi cyane kandi turabona yuko mu mibereho y'abarundi uno munsi ubwo bumwe buriko burashinga imizi naho twebwe abanyepolitiki bamwe bishobora kuvuga ubumwe butari ku mutima urabona yuko ata murundi n'umwe umaze gusubira guhendwa no kubera amacakubiri y'ubwo bucanga ibikimwita
nk'uko twabivuze gushika ubu abanyapolitiki bamaze gutangaza ko bazo kwitoza muri aya matora bashika umunani icyo gitigiri gishobora kwiyongera kintu mubona mwebwe kizobaha amahirwe yo kwitandukanya n'abo bandi banyapolitiki n'iki ikintu muvuga ko mwisangije mwebwe n'iki
ubwa mbere ni uko umugambi udasigaye na itona atari umugambi usanzwe atari umugambi cyo kimwe n'iyindi migambi kuko n'umugambi wazanye nayo kwikukira ni ukuvuga n'umugambi wa kahise cyangwa n'umugambi muri ayo makuba yose Burundi bwaciyemo wayabonye kandi wagizemo uruhara kugira ngo amahoro dufise uno munsi abashitse ngaha n'umugambi kandi wazanye intwaro rusange naho byagoranye ubu dushaka yuko intwaro rusange ija mu ngiro umugambi wa Sian Etona n'umugambi wa kubu kuko uno munsi nimba ibintu bimeze uko bimeze ni uko umugabo w'ishyaka ritona washyizemo uruhara ntangere kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagare ni umugambi wa kazoza kuko imigambi yose Rwagasore yateganyije Burundi itigeze ijya mu ngiro kubera abagwa nka biyago kubera abashatse kuducanishamo uyu munsi rero uyu mugambi ufise icyo uvuga gisumba n'iyindi migambi nicyo bituma twizeneza yuko umugabo w'ishyaka ritona ugiye ufata ubutegetsi utunganiza bene gihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo hejwe ya Amerika turi kumwe na Dieudonne muri aho Dieudonne
murakoze ndamukiriza umutumire nyakubahwa
arabumva
ndabumva
muri hehe Dieudonne
yego amahoro amahoro neza cyane
muri hehe
amahoro amahoro
ndi Gitega
Gitega akandi kazina kawe ninde
akazina ni Ukeneza
Ukeneza duga kwijambo ikibazo cy'imbere turi kumwe na vice president w'u Burundi akaba kandi ego
ntambwe bishimiranye ko ha umutumire kukuntu yagerageje gutunganiriza abadasigana kunjyane zari zadutse agashobora kwegeranya n'abari ko barasanzara jewe icyo no musaba nuko yogerageza kwegeranya n'abandi bose basanzaye biyonkoye ubake umugambi w'abadasigana iragi rya Rwagasore kuko birababaje kubona n'ukuri umugambi wari wiyubatse nka kurya utanguye gusambuka hari abantu bafise ikintu bamaze kandi n'ubu bafise ikintu bomarira umugambi gusa agerageze n'ukuri abasubiza hamwe nk'uko yatanguye kubikora kandi turabona ko biri kubigenda neza twizera yuko bose bazosubira hamwe hama tukubaka igihugu akandi ni nk'akabazo ndamubaza nagomba ndamubaze mu migambi bategekanya nkuko dushobora kubyizera ko umugambi ushobora gutsinda mbega nk'urwaruka batekanya iki mu migambi bituza kurangurira urwaruka
murakoze Dieudonne reka ibyo bibazo arabyishura mu kanya reka tubanze dufate na Niyonsaba Adonis duga ku ijambo ikibazo cy'imbere
nagomba ntangure nshimire uwo mutumire wacu
yego
nazo turashimira
sawa sawa nagomba ndababaze rero ikibazo mwe banyakubaho batumire
yego
yego peka muri ko murara ba ku bintu byabaye kuva 2015 kugeza uno munsi eko nkamwebwe nk'umukandida wo mu mukambwe iprona ari kintu mwaba mwiteze kuzokongera kugira ngo natwe tubone yuko hari ihinduka rizoba canke muzobandanya mukorera kuri ibyo byose byaranguwe muri 2015 nkamwebwe nk'uko uwo mutumira ahejeje kuvuga ubwa mbere n'iyihe migambi nyene muzoshira imbere kugira ngo twumve yuko tubaye motive.
Murakoze niyo saba adronisereka vice president wa mbere w'Burundi atangura yishure eka agira icavuze ku cimvura ca Dieudonné bukeneza eka n'ikibazo yabajije hanyuma aca atandukira n'ico kibazo mumajije.
Ubwa mbere turashimira abo bose batubajije kuko bafashe baterereye abandi barabaza kugira ngo bamenye icyo dushambere cyerekeye ubumwe bw'umugambo w'agasigana ifoni aho dushobora twarageragejeguhamagarira abadasigana bose baguha agasoro twebwe rero hari ikibazo bakunda kuvuga kijyanye n'abandi z'umugambo twebwe ntitwabifashe aho hose hafi twabifashe kuva ku badasigana ba kera abana babo inshuti zabo twebwe kuko urazi yuko umugambo w'agasigana ifoni umeze ingorane benshi baciye bajya mu yindi migambo twaje kuteye akamu abadasigana bagiye mu migambo itandukanye kubera amatwara mabi y'umugambo cyangwa ibi n'ibindi uno munsi umugambo ukaba ari umugambwe uri mu rwaruka rwinshi n'umugambwe uri mu abahumure n'umugambo tubona yuko n'abakera bariko barawuhurumbira bari bawuvuye mu kera tugasaba rero nabo benshi bataraza ni bamwe bavuga bati genda bayiki nzobizogora mutashize hasi nzoza abo nibo dusigaje kugarukana abo nabo ni bakeyi turiko twiga strategi ngene twoje inama n'ingingo tukabarondera kugira ngo iyi kandidatire yacu tuje hamwe twabikoze kandi turabikora nuko mu rugamba rwa misi yose rutatworohera kuko n'iwacu muri twebwe hari abatabyumva mugabo ko iteza kubumvisha kuko ipona idatsinze kandi itarose amajwi menshi byogora ibyerekeye abajene ni uko twomenyesha yuko turi kudukora n'abajene benshi imigambi myinshi urabona ko leta y'uno munsi yashyizeho umugambi wo gushyiraho ibanki y'abajene tugiye gukora uturiho kose tugwize akazi hariho abo bajene gikuru niko abajene babura babihebura kuko akazi kataboneka nk'uko bisanzwe ugasanga akazi rimwe na rimwe gatanzwe urambye imigambo cyangwa ibindi ibyo rero tugiye gushyira mu ngiro politike ivuga mbere n'amasezerano yarusha atandukanya ibibanza bya politike n'ibibanza by'ubuhinga kandi ubuzi bugatangwa ku mugaragaro tugiye gushyiraho politike ya bimwe twita decentralization icyo bita les etats locaux ku buryo ibintu byose bizokorerwa mu makomine ku buryo musantere aziba azi yuko bisaba shomeri bangahe bisaba ize bangahe musantere akaba ari we jisho ry'umukuru w'igihugu koko ikitugiye gukora ni uko hariho ibintu twabonye muri kaze aho umugambwe uba uri ku butegetsi uba ushaka kuba leta ugasanga rero umugambwe uri ku butegetsi urasumba abakozi babo bagasumba umushikiranganji tugiye gusubiza icyo twise la restauration de l'autorité de l'etat aho umushikiranganji muri leta aba afite amabanga ari we uba responsable wa mbere y'uri kurangurwa muri icyo gikorwa ciwe azoba ajejwe abajene rero dufise imigambi myinshi gutanga uzi mu makomini wabo cyane cyane tukiziza yuko abarundi bituri benshi cyane bose.
Uwo yari Gaston Sindimwo ni vice president wa mbere w'u Burundi akaba aherutse gutangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ahagarariye ishyaka akomokamo rya Iprona. Ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyo wegeranije aya makuru, ndetse na Frederic Nkundikije wari uyahagarariye muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edir Guema, mbasezereho mbararika andi makuru yacu mukanya isamu ya n'igice ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.